ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2017 ya shortwave komite 19 na komite 22 mu Rwanda mutumira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Uyu neza nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Mukije atiramije ibiganiro byo kuri iyi saha. Impunzi z'Abarundi zirenga 1,500 ziba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu buseruko bwa Repubulika ya Congo ziragiramiwe n'ikibazo cy'amazi ikiyaga cya Tanganyika hamwe n'uruzi rwa Kavimvira bibandanya gutera imyuzure mu mihana yabo.
Icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu iyo kambi y'agateganyo. Igice kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'Epfo binini arimo ingingo zimwe zimwe zijanye n'ikiza cya corona ziriko zirashyirwa mu ngiro mu Rwanda mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi hamwe n'inkuru y'umusore ashobora kuba afise uburwayi mu mutwe yishe umwana w'imyaka 10. Inkuru ya kamo impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Kiruta muri Tanzania gasaba ibiro ishyamu mpuzamakungu hashera kuzironsa ibikoresho bipima ikiza cya corona hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye yaranze itariki y'uwo munsi turazigara kwa ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana. Aloyiza, umwanya ni wawe.
Igihugu cya Kenya kiko kirapima ku buntu mugera wa corona mu bice bibamwo abantu benshi byo ku murwa mukuru Nairobi, ariko umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko urugendo rukiri rurerure. Iryo ipimo byatangujwe ku munsi wa gatanu kandi bizobandanya muri iyi ndwi. Mu ntumbero yo guhimiriza abantu ngo bipimishe ku bwinshi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije kuri uyu wa mbere ko leta yiwe ariyo izoriha amafaranga y'abazokwerekana ko badashobora kwirihira ibipimo. Gushika kuri uyu wa mbere, Kenya yari imaze kuronka abantu bashasha 25 banduye uwo mugera, ibyashikanye ku 490 bamaze kuwandura muri rusangi. Muri Afurika kandi igihugu cya Nigeria cyaratezuriye abanyagihugu mu guhagarika amategeko yaguma mu rugo yari amaze iminsi 35 mu mareta ya Abuja, Lagos na Ogun. Kuri uyu wa mbere bitegetswe na Perezida Muhammadu Buhari. Buhari yemeye ko guma mu rugo yasubije inyuma ubutunzi bwa Nigeria, cyane cyane kubikorera utwabo babeshejweho n'ubuzi bwo ku munsi ku munsi. Iryo tezura rije mu gihe Nigeria iriko iraronka abandura bashasha benshi. Abandura ku munsi bikuvye inshuro zibiri mu ndwi iheze, bituma abanduye muri rusangi bararenze 2,500 gushika kuri uyu wa mbere. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu, ibigo bitanga imfashanyo hamwe n'abahoze ari abadiplomate basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutezura ibihano yafatiye ibihugu bya Irani, Venezuela na Korea ya Ruguru. Bashikiriza ko ari kugira imiti n'ibifungurwa bishobore gushikira ababikeneye muri ibyo bihugu muri iki gihe cy'umugera wa corona. Ibyo bihano byatumye Irani itabasha kurangura imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi mu gihe aricyo gihugu kibangamiwe cyane na COVID-19 mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Venezuela yari yaragize ubukene bw'imiti n'ibifungurwa mbere n'imbere y'uko Amerika ifatira ibihano amahinguriro ya peteroli. Presidensi ya Amerika yaratesheje agaciro raporo ivugwa ko ari ya leta ivuga ko abazokwicwa n'umugera wa corona ku munsi bazokwikubiranya inshuro zibiri muri Amerika gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida White House Jude Dear yashikirije kuri uyu wa mbere ko ibyo bitigiri byashikirijwe n'ikigo cya Amerika kijejwe gukinga no kurwanya indwara CDC. Icyo kigo cyavuze ko abantu bashasha bashika ku 2,000 ku munsi ari bazokwicwa na COVID 19 mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Dire yashikirije ko amagara y'Abanyamerika azimbere ya byose mu byo President Donald Trump ajejwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch risaba ko hakorwa amatohoza ku kibanza kiri mu buraruko bushyira uburengero bwa Siriya aho baharatawe ibiziga by'abantu mu kiringo cy'imyaka. Human Rights Watch yabishikirije muri raporo yasohoye kuri uyu wa mbere ku icyo kibanza kiri hagati mu misozi yahitwa Al-Hota kiri ku birometero 85 mu buraruko bw'igisagara cya Raqqa. Iryo shyirahamwe rivuga ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu wagenzuye ako karere hagati y'imyaka 2013 na 2015. Rivuga kandi ko muri Siriya hose hari binogo rusange birenga 20 byahambwemo ibiziga by'abantu baharurwa mu bihumbi. Abatalibani baremanga ko aribo bagabye igitero ku basirikare ba Afghanistan hamwe n'ikigo cy'iperereza mu ntara ya Helmand mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Igitero cyahitanye abajejwe umutekano bashika kundwi, abandi barenga 10 barakomereka nk'uko byashikirijwe n'abo batalibani. Abatalibani bavuze ko bakoze icyo gitero mu kwihora icyo bise urukurikirane rwo guhonyanga amasezerano yafungitswe hagati yabo na Amerika.
Urakoze yaruhize ku makuru heje kudushikiriza tuyutse inshuti mwese ku mikoro murabandanye kumviza radio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri @ radio yacu lewa akaburungu com.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tutanguriye mu Rwanda ho mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro umusore w'imyaka 17 yagirizwa icaha cyo kwica umwana w'imyaka 10 amuciye umutwe. Abegereye uyu musore nababonye amaze gukora iryo shano bakeka ko yafise urwayi bwo mu mutwe. Ninkuru ya Asumita Kabonyi umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Aya mahano yabaye kuri iki cyumweru mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Mwigirwa David aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko iyi nkuru yamenyekanye mu gihe bari mu gikorwa cyo gukangurira abaturage gukomeza gahunda yo kwirinda virusi ya corona.
Ejo rero bagiye guhinga iwabo w'umwana bari bagiye guhinga ndetse na mama w'umuhungu nawe yarigiriye mu murima nibwo yagiye mu rugo aho utwo twana twari dukina none hazo na kakandi kagahungu barazana bashyitse rero ngo nibwo yamwihereranye aramuniga afata umuhoro amukata umutwe amuca imyanya y'ibanga ye arayirya. Icyo yakoze mukotsa yafashe umubiri we acana umuriro amera nk'ubabuye none hasigaye arajya ariko ntabwo aragiye gucana ngo yotse yabaye nk'ubucisho nk'ubabura cyane cyane nk'umusatsi w'umutwe. Yamukase ibirenge amukata intoki amaboko uduce tw'amaboko two hejuru aratugiye. Ejo twari muri gahunda yo kugenzura ibijyanye no kubahiriza amabwiriza kwirinda no gukumira coronavirus. Hari ahantu bari batubwiye yuko hashobora kuba hari abantu wenda bari mu kabari niko bavugaga kohereza abantu kugira ngo barebe koko niba ari byo. Bashyitse rero nibwo baguye kuri uwo musore arimo ajya uwo mwana.
Umuyobozi w'umurenge asobanura ko umuryango w'umwana wishwe ndetse n'ababyeyi b'uwo musore wishe bari basanzwe babana neza. Amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa Nyakariro yahawe na nyina w'uyu musore wishe yerekana ko uyu musore yari amaze iminsi agaragaza imyitwarire idasanzwe.
Uwo musore rero yagiye Buganda afite imyaka 15 yari afite 27 yari amaze amezi agera ku 8 agarutse iwabo yabanaga na mama we ariko yagendaga agaragaza mama we yatubwiraga yuko kuva agarutse yatangiye kubona agenda agaragaza imyitwarire itari myiza.
Yagaragazaga imyitwarire ki?
Yarazaga akagaragaza ibimenyetso bigaragara nk'aho afite ikibazo mu mutwe muri iyi minsi ishize rero ngo yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'aho yaryaga inyoni akagiye imiserebanya mbese akagiye udukoko warebaga mu muco nyarwanda tufatwa nk'utuzira hanyuma ariko ngo kajya agira n'ingeso yo gufata nk'utuntu tw'utwuma ngo akatumira akatujya mbese yazanye iyo ngeso ariko ngo bikamufata nk'iminsi itatu icyumweru ngo akabona birarangiye undi nawe akabyiruka nkajya mu bavuzi ba Gihanga kureba yuko ngo bamufashe.
Umuyobozi w'uyu murenge yumvikanisha ko imyitwarire y'uyu musore yabateye kwibaza ko yari afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe, ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibyo bizamenyekana nyuma y'iperereza. Marie Michel Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika. Amakuru avuza Nyakariro biragaragara ko ashobora kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe bigenda bite? Biramutse bigaragaye
bizagaragazwa na ibizava mu iperereza, ariko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi niba ari byo cyangwa atari byo. Twari dukora iperereza ry'ibanze, iyo turangije dosiye tuyishyikiriza ubushinjacyaha.
Icyaha kiramutse kimuhamye ahanishwa igihano kimeze gute?
Harimo icyaha cy'ubwicanyi kiboneka mu ngingo y'ijana na karindwi, hakabamo ndetse n'icyaha cyo gushinyagura umurambo, ahanishwa igihano kirushinge gukomera muri ibi byaha byose, ariko urebye ni burundu.
Urwego rw'igihugu RIB rutangaza ko umusore ukekwaho kwica uyu mwana no gushinyagurira umurambo yahise atabwa muri yombi, kuri ubu akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muyumbu mu gihe iperereza rigikomeza. Si ubwa mbere mu karere ka Rwamagana hagaragaye ubwicanyi nk'ubu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu murenge wa Karenge muri ako karere nanone hagaragaye umugabo Ntezimana wishe umugore we Beatrice Muragijimana, arangije aramubaga ibice bimwe abijugunya mu musarane, ibindi abijyana mu rufu ku kiyaga cya Mugesera. Ntezimana wiyemereye icyaha yakoze, gusa akavuga ko atabishakaga, urukiko rwaje kumuhanisha igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku Rwanda, ejo ku munsi wa mbere abantu baratanguye kwemererwa gushyira mu ngiro imigambi imwe imwe ifise intumbero yo kuzamura ubutunzi muri ibi bihe isi yose igaramiwe n'ikiza cya corona. Ariko bamwe barafise amakenga kuko hari abatariko barubahiriza amategeko yo kwirinda ico kiza. Inzego zibishinzwe zikavuga ko umuntu atazo zubahiriza azobihanirwa. Inkuru ya Eric Bagirubusa, umwisha bakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Abantu baguma mu rugo, ugenda aba ukeneye kugenda koko. Impamvu ibyo ngibyo ari ingenzi ni iki? Ni uko amabisi azajya atwara kimwe cya kabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara.
Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyashize yasobanura guko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu mijyi no mu ntara iteye. Ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Icyemezo gishyiraho ingamba nshya zoroshye zariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwari bumaze kuzahara cyafashwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 gikuraho na gahunda ya guma mu rugo. Kiremerera ingendo rusange gukora, ariko nta wemereye kurenga umujyi wa Kigali ngo ajye mu ntara, nta n'uwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa Kigali. Ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga.
Urumva twagiye tureba bisi ku yindi bitewe n'imiterere yayo, tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse naho ugomba kujya. Ntanze nk'urugero nk'amabisi yo muri Kigali asanzwe afite abantu bahagarara, ubu nizo bisi zigenewe gutwara abantu 70 ariko ubu zizajya zitwara abantu 32. Mfashe nka kwasiteri ubundi zitwara abantu 30 zizajya zitwara abantu 25. Ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu, byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati mu n'undi kwa kuno abantu babicaranye begeranye. Kandi numva ibyo ngibyo bihuje n'uko abantu bose bambara agapfukamunwa, abantu bose bagakaraba, abantu bose bakubera za ngamba zindi. Turibaza yuko byose byubahirijwe twakomeza no kwirinda icyorezo kandi abantu bakagenda.
Kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuzandengo ya 47%. Ku rundi ruhande ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo byamanutse ukurikije uko byari bihagaze. Ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu RURA kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo COVID-19. Ku biciro biriho ku bikomoka kuri peteroli, esanse yashyizwe ku mafaranga 965 ivuye ku 1,048 kuri litiro, naho mazutu ishyirwa kuri 925 ivuye ku 1,073. ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere RURA kigasobanura ko iri gabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishize ibikomoka kuri peteroli byarinjiye mu gihugu ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo COVID-19. Bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda COVID-19 byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu mijyi na guma mu ntara. Ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira. Izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira saa 11 zo mu gitondo zikarangira na saa 2 z'ijoro. Igipolisi cy'u Rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho, kigashimangira ko uzabirenga hazabihanirwa. Sipi Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda.
Ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane nuko umuko gahunda iteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu. Niba wasabwa kuguma mu rugo ubukavuye mu rugo, ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva saa 11 kugera saa 2 z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi. Ahubwo kumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza. Turatekereza rero yuko bimaze iminsi bitobanurwa, byarasohotse mu itangazo, inama zakozwe hirya no hino mu gihugu, mu mujyi wa Kigali no mu ntara. Turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye gukora abantu nka gahunda yo kuguma mu rugo. Turabasaba rero yuko bagomba kumva izi gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo, abantu ku giti cyabo, abo imiryango yabo, ariko noneho ni mu gihugu muri rusange. Aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura, ariko bizagaragara yuko banabirengaho nanone bazafatirwa ibyemezo.
Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe.
Nuko kugira ngo izi gahunda zose zigende neza, nuko ibintu byose byubahirizwa. Abantu bakora ingendo za ngombwa gusa, amabisi azaba ahari, saba tuyakurikirana, tuzaba ari RURA na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba, abantu bajye mu mabisi ku murongo neza, intera ihari. Kandi bisi zikomeza gutwara abantu, turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe.
Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavideo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane hategerwa imodoka nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali yacicikanaga, bigaragara ko amabwiriza yagenwe atari kubahirizwa, nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa. Mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye.
Mugize polisi yavuze ko abatubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima bazafungirwa. Abo bantu b'amabisi n'abatubahiriza gahunda ya minisiteri y'ubuzima babafungire,
batagombye gufata wenda kuri aya mafaranga y'ifunga aturuka hanze cyangwa se bagakora mu kigega, umuturage bakajya bamuhereza amafaranga 5,000, barangiza agashyiraho iminsi yindi y'ukwezi, ariko tukaguma mu rugo kuko tugiye kwicwa na korona.
Nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo COVID-19 mu bakabakaba 260 bamaze kucyandura, mu gihe abandi bagera ku 135 nabo bakirwaye, abasaga 120 nabo bakize. Iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Tanzania naho impunzi z'abarundi ze mu ikambi ya Nduta zisaba izo byishamwe mpuzabakungu vyitaho impunzi hasera kuziha ibikoresho bipima ikiza cya corona kugira ngo uwanduye ubwo burwayi amenyekane. Umumenyesha wa kuri ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi.
Mu bisanzwe ngaha Induta nta bipimo bihari bipima icyo kiza, twe twifuza yuko ashya tworonka ibintu bye ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupimwa ngaho hafi byoroshye, kuko numva ngino mu iyi nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Daisilamu.
Sawaje nk'icyo mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ngwara ya coronavirus, nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze kujya kumwana rezwe mu maboko ategeye ico nyina yabaza mubwira canke se wiwe, nuko nkubu bavuga ko ibipimo biri kure gusa bo bitwegereza kugira twegwe nk'impunzi tushugure ikigo cyane, kubera twegwe nka twegwe duhanze amaso yiwe ni nyene, kuko yiwe ni tabaye hafi impunzi zirahona.
Tugerageza kuri abantu mu ikambi rero nukuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ngwara ishike hano mu ikambi, nukuri yo tumara nta bipimo biriho bishaka gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye corona, kuko naho yoza bakamutoraheza iminsi 3 ngo bamutware abamaze kwandukiza bamaze kuba benshi bamaze kuba benshi kuko ugerageje kuraba batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu agwaye coronavirus ni Dar es Salaam umuntu rero mwe n'uyo amaze gufatwa tumaze kumwikeka ashaka kike kuko yo bagwaye amaze kwerekana vya bimenyetso ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe guza gupima akabaca birungi Dar es Salaam ibimvire nawe bigiye Dar es Salaam bizogaruka ryari twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye mbega bazoba yaranduje ubazotorwa vya bipimo ryari bitwaho guza kugira twe tubona rero nkatwebwe nk'amakambi kosaba ko ivyo bipimo leta yo giri nguvu cyo kimwe na UNHCR yoyo itujejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba bazo kwikekwa cyangwa bazo kwerekana bijya bimenyetso byerekana ko yabagwaye icyo kiza cha corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe treatment hakiri kare cyane
ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko iraje gumiza isi isirikiragira ubwo kurebura icyari kiza rero twabona nuko mwo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi ukazajana Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka nibirebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi nuko mvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishira ngo rya MSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atamipaka bagira bwa kibazo kinini kiri
ku ime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ko nashobora kwirinda umuntu nawe biketse kurinda kumutwara ibipimo Dar es Salaam bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane dushaka bashire amazi ku mabarabara bazane amamasike kugira twihingire hanyuma umuntu aciye kwibarabara ahita karaba bashireho n'amasabune natwebwe mu mavirage batugwiriza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira
nkico mbona kihuta mbere joho nuno munsi ngene nushaka yuko vera bishitse nkivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana bitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashemwe n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakirikare ntidushikirwe nico kiza hamwe bidushikiye kufatwa n'umuntu numwe ngaha mu nkambi twese tuje duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinze gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita aho je nkico mbona cyane kinini ya gose botegeze ivyo vyuma
tukivuga kandi ku bibazo bihanze impunzi z'abarundi zirenga 1500 ziba mu kambi y'agateganyo akavimvira mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo zivuga ko zigaramiwe n'ikibazo cy'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Kavimvira bibandanya gutera imyuzure mu mihana yabo izo mpunzi zimaze amezi arenga 8 muri iyo kampi zisaba ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR kuzimurira mu ikampi ya Murongwe muri teritware ya Fizi umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ihuvira yavuganye na zimwe mu mpunzi ziri muri iyo kampi
amazi aradukikuje amwe avaruguru ayandi aca hirya no hino yahageze mu ijoro twabura ingene tujyama tuguma duhagaze akaruro ni ukwereka ngaho inyuma US ngizi zirabomotse kubera iki amazi inzu z'inyuma y'urupangu ziko zirabomoka kubera amazi natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka none twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano mbega twaba twaribagiwe rega natwe turabarundi nk'abantu twagize ingorane nicyo gituma dukwiye gutabagwa kugira ngo tuve mu mwuzure kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo isoko yaratwawe amazu yari mu isoko yose aratwawe ikiraro kiriho kirabomoka uruzi ruko ruraza rusugwa akavimvira natwe iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera rwari rurasuma indi ruzi ko ziravuga cyo dutabara n'ukuri n'uko botugabira ingene botutabara kuko amazi yamaze kudushikamo
bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya Fizi ryabaye ribi
ege iryo barabara nimba ryarabaye ribi ndibaza ko amareta ariho agarukira kubene gihugu nibaza ko botuba bari abahandi hantu ku musozi botushira bakadukura muri aya mazi turimwo none ugira ngo igihugu kirabuze ahantu cyo dushira n'ahantu hatonye atari muri aya mazi muri iki kiyaga cy'amazi Tanganyika kiraduga ngiyi ngaha ku rupanga amato ngaya barayazanye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupanga
inyimvura iguye ngaha bivanye n'ikibazo cy'amazi twebwe nta gahengwe turonka nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupanga abadamu bacu kukubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu ngaha bagaca baza bariruka ati nyabuna ni mubyuke namba ufisa abana bane nimba ufisa abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki urindiriye yuko yamaze agira gute abatera urabi yuhungira ariko ntibishoboka kukubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye kavimvira bikoranye na Tanganyika amazi araza giseka ngaho ku rupango nyizo nzu zose ziri ngaho impande y'urupango nanzo n'imyihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi twebwe rero ikibazo twe tubana twosaba ko bodufasha ngaha jewe ndazi uko biri kose ngaha hari hiboti hari hamameri hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi nibarabe badutefarase badukura hahana
kibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane ukuntu kitugeramiye nuko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku inkambi y'abarefuji mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango turi mu bana benshi mu ijoro tuzokwirukira tuzohunga gute ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusumba ndetse baturuta bakagira ico badufashije kubera dufite umujyango hari giye kumbure nkaje umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfise abana bane n'umugore nzosha niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kwadufasha cyane
ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane gidutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye nuko nubwishye turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imijyango turara duhagaze nta metero ijana zisigaye tutaruzugwa n'amazi ngaha ni nacyo gituma rero uwo mubabaro ngaho turawufise
ikibazo cy'umwuzure iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaha inyuma yacu ku mupaka aho inyuma turara duhagaze umva rero abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga turadutera ahatamera
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho niwa mwanya kwashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'umunsi uyu munsi rero mu mateka ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu mu 1941 niho umwami w'abami Haile Selassie wo muri Ethiopia yasubiye ku ngoma nyuma y'imyaka itanu ayikuweko Venuste Nshimiyimana arabitwibutsa
nyuma y'imyaka hafi itanu yaramaze mu buhungiro mu Bwongereza umwami w'abami Haile Selassie yasubiye muri Ethiopia maze yongera gusubira ku ngoma abifashijwemo n'Abongereza Selassie yari yavuye ku butegetsi mu mwaka w'1936 amaze gutsindwa n'Abataliyani agahungira mu Bwongereza ariko nubwo yari yarahunze Abanyayethiopia bakomeje kwigomeka no kurwanya Abataliyani maze batangira intambara y'inyeshyamba yari igamije guca mu mizi no kunyeganyeza umugambi w'ubukoloni ubutaliyani bwari bubafiteho nyuma y'imyaka ibiri Haile Selassie agarutse ku butegetsi ubwo hari mu mwaka w'1943 abakomoka mu karere ka Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia batangije umutwe wo kumurwanya bise Weyan mu kinyarwanda umuntu yabyita ukwivumbagatanya kwa rubanda abanyatigre bumvaga umwami w'abami Haile Selassie adakwiye kugororerwa gusubira ku ngoma kandi yarahunze igihugu cye n'abaturage be mu gihe barimo bakandamizwa bicwa kandi bagaraguzwa gati n'abakoloni b'Abataliyani ndetse n'ingabo zabo
Tuti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimye makubira yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turashimye namwe nshuti mwese bwadutiza amatwi kandi turabatia kamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika mugire amahoro umunsi mwiza mwese
C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.